Mucegeranyo cyayo Human Rights Watch kiri habona uburorero bwinshi mu gihugu cy'u Burundi bwerekana kutihanganira abanywanyi b'imigambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi. Ico cegeranyo cyashyizwe habona kuri uwa gatatu mu ijoro cyerekana gasotoro ni hamwe bikorerwa abanywanyi na cyane cyane w'umugambwe Senere wa Gatondorwasa hamwe n'ibitero byakozwe ku ngoro z'uwo mugambwe hatari hake. Human Rights Watch yemeza ko abantu batavuga rumwe n'ubutegetsi cyangwa bikekwa kubugwanya baharurwa mu ijana bahagaritswe cyangwa barakubitwa bongera baburwa irengero kuva mu matora ya kamarampaka yo mu kwezi kwa gatanu umwaka uheze. Abatungwa gatoki muri izo vyaha ni bamwe mu bategetsi n'urwaruka rw'umugambwe uri ku butegetsi. Iryo shirahamwe ryemeza ko ibintu byagiye kunyuka kurusha kuva mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka aho hemererewe umugambwe mushasha Senele wa Gatondorwasa. Human Rights Watch sigura ko urwaruka rw'imbonera kure ruhohotera abanywanyi ba Senele mu ntara 18 z'u Burundi kandi ko abagirizwa mabi batigera bakurikiranwa n'ubutungane. Louis Maja twa iryo shirahamwe ku mugabane wa Afrika agira ati ubugizi bwa nabi butumwa no kudahana mu Burundi kandi bishinga ntahe twafatiye ko nibike cyane ugereranije nibiba ku rubuga. Abandanya avuga ko bamwe mu bajeje intwaro mu nzego z'ibanze hamwe n'imbonera kure bakomeza iterabwoba mu banyagihugu atacamira bitewe n'uko atabinyamakuru vyigenga n'amashirahamwe yigenga bihari. Human Rights Watch imenyesha ko yaganiriye kuri telefone n'abantu 33 bakorewe amabi inshuti z'abahohotewe n'ivyabona mu ntara za Bubanza, Cibitoke, Gitega, Karusi, Kirundo, Muranza, Muyinga, Ngozi, Rumonge no ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura hagati y'ukwa kabiri n'ukwa gatanu uyu mwaka. Mu kwa gatanu iryo shirahamwe ryongera ko ryiganiriye n'abantu 33 bahunze Burundi kubera kamarampaka y'umwaka uheze. Kuva mu kwezi kwa mbere 2019 Human Rights Watch ivuga ko n'imiburiburi yatoho je ku bantu batatu bishwe bane baburiwe irengero na 24 bahagaritswe hadakurikijwe amategeko. Abo bose barabatavuga rumwe n'ubutegetsi. Ishimangira ariko ko abahinga bayo batashoboye kuronka ibyemezo bihagije ku bandi bantu baba bijana bakorewe ayo mabi nyene nubwo bari bahawe byagirije bifashe. Human Rights Watch ikababazwa no kubona ikete yandikiye leta ku wa gatatu ku kwezi yisaba kugira amatohoza kuri ayo mabi no guhana abayagirizwa ritigeze agishurwa. Ikindi iryo shirahamwe risigura ni uko abanywanyi batari bake bahoze ari aba FNL ubu yahindutse SNL bahunze inyuma ya kamarampaka y'umwaka uheze babitewe no gutegekwa kuja mu mugambo uri ku butegetsi hamwe no guterera amatora ku nguvu. Human Rights Watch inagaruka kuco yita abajejwe umutekano batumurongo bakivanga mu vya politike. Akarorero itanga na ka komiseri w'igipolisi mu ntara ya Muyinga Jerome Ntibibogora yavugiye mu nama y'umutekano kuwa 27 ukwezi kwa gatatu kizi muri komine Gasorwe kwazozimanganya imiryango y'abasenera zosanga mu ijoro iri kikorerwamo amanama. Ikicegeranyo cha Human Rights Watch cegera cha mbere cha president Nkurunziza asanga kiri mu rukurikirane rw'ivyabaye kuva mu mwaka wa 2015 aho hageragezwa irikwa ry'ubutegetsi. Gaston Sindimwo yabitubwiye mu kiganiro cihariye n'ibiro vy'inairo bizijwe rya Amerika.
Hariho amashirahamwe afashijwe n'ibikuko bihugu kenshi bironka bivuye ku mashirahamwe. Hari amashirahamwe yafashe umugambi wo kugira ngo mu Burundi barabe ingene boshiraho intwaro bifuza gukoresha ku bashatse complot international. Iyo complot international baca baca mu bihugu cyane bagaca mbere no mu Barundi bo ngaha nyene bakabacamo kugira ngo Abarundi bashobore kubacanisha mu kuko urumva politiki yo kugira ngo ugabure abantu niyo politiki ishobora kwinjira nayo ku mwanzi kugira ngo asubire kudutotiza canke kudutwara uko ashatse. Ibyo rero si mu Burundi gusa no ku isi yose murayibona ko biri kubiraba Venezuela murayibona canke ahandi murayibona. Mugabo ikikuru nuko twebwe twashobye kubihagarika ku buryo no munsi Abarundi bagiye kwitunganiza ibyabo. Hariho ku isi umugambi ugayitse wo gutuma Abarundi basubira kuja mu buja. Urumva rero Abarundi bibo ni wacu babeshe ayo mashirahamwe hanyuma rero bimaze kubatekurukana ayo mashirahamwe avuga ati twobaherekeza gute kugira ngo tubereke yuko dugikomeye. Icyo nico kibazo gisigaye kuko hariho abajanye nyamahururu bakurikira ibyo babwiye abanyaburaho barakurikira none bavuga ati uno munsi twokwigarura gute. Yasigaye rero ko turaba ukuntu mu Burundi dutunganya demokrasi n'ivyo nibaza yuko izoca bitunganya byose hanyuma turasubira gutangura ubuzima bushasha.
Human Rights Watch saba akanama kajejwe amahoro n'umutekano ka ONU gufatira ibihano bamwe mu bategetsi bagizwa amabakorerwa batavuganwe n'ubutegetsi hamwe no gushiraho umugwi w'abahinga botohoza bagashira habona amabakorwa n'ivyaha bitandukanye bihotera ubwigenge bwa kiremwa muntu. Bimwe mu bihano bisabwa no gufata amatungo y'abategetsi bagirizwa ayo mabi bafite hanze y'u Burundi no kubima impusha zo kujabo kimbibe. Mu gihe akanama ka ONU kazokwiga ku kibazo cy'u Burundi kuri uyu wa gatanu Human Rights Watch yemeza kumwitwarariko wako ku vyerekeye Burundi bagiye kugabanuka muri imyaka ishize kandi ibintu ku rubuga vyakomeje kunyuka. Roger Urikaneza, Nairobi, Juja, Amerika.